Iggy nella Disgrigia America. Radio Sgridi America vugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu abadushakira kuri internet turi kuri waishatradio yacu voa.com ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi kaminuza y'ibiyaga bigari yo mu ntara ya Makamba yo mu majyepfo y'Uburundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami yayo.
Ingorane bishobora gutera ibyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu.
Sylvain Ntakarutimana n'umwarimu muri kaminuza y'Uburundi. Leta ya Kiyisilamu yigambye igitero cyagabwe mu cyaro cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigahitana abantu 20. Naho mu mahanga ya kure, Ubushinwa bwatangiye umunsi wa kabiri w'imyitozo ya gisirikare bukorera hafi y'ikirwa cya Taiwan kuri iki cyumweru. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere ko avugwa hirya no hino muri Nigeria, abantu 74 baguye mu bitero bibiri bitandukanye byagabwe n'abantu bitwaje intwaro muri leta ya Benue nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi n'ubuyobozi bwa polisi. Byabereye mu gace gakunze kurangwamo ubushyamirane hagati y'abahinzi n'aborozi. Ubushyamirane buragenda bwiyongera kubera ubwiyongere bw'abaturage butuma bakenera ubutaka buhingwa bikagabanya urwuri rw'aborozi. Umuvugizi wa polisi ya leta Benue, Catherine Anene, yatangaje ku imirambo 28 yabonetse mu nkambi y'abakuwe mu byabo yahitwa Mban. Icyabaye imbarutso y'ubwo bwicanyi nticyamenyekanye, ariko babibonye baravuga ko abantu bitwaje intwaro bahasesekaye bagasuka urusasu ku baturage. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yasohoye itangazo ryamagana ubwo bwicanyi, ategeka inzego z'umutekano kongera amarondo muri utwo duce turangwamo imvururu. Ubwicanyi nk'ubu mu bice by'icyaro byo muri Nigeria ntabwo bumenyekana kubera ubuke bw'abagize inzego z'umutekano batabara, ariko akenshi bakahageraho byabereye impitagihe. Leta ya Benue iri hagati mu gihugu ni imwe mu zihurirwamo n'abayisilamu biganje mu majyaruguru y'igihugu n'abakirisitu biganje mu majyepfo yacyo. Ikibazo cy'ubutaka gikunze kumvikana mu bice byo hagati mu gihugu hatagaragara neza urubibe rw'aho abahinzi bagabanira n'aborozi, hakiyongeraho ibibazo bituruka ku moko n'amadini. Mu mvururu nk'izo muri leta ya Zamfara izwiho kuba indiri y'abafata bunyago bagasaba incungu, abantu 80 ejo barashimuswe nk'uko byatangajwe n'abaturage.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Inzego z'ubutegetsi mu Budage zaburiye abaturage bo mu mujyi wa Hamburg ko ibyuka bihumanya bikomeje gusatira uwo mujyi. Ibyo byuka byaturutse ku muriro wakongoye inzu ibikwamo ibikoresho mu mujyi wa Rothenburgsort uri mu birometero bike mu majyepfo ya Hamburg. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko nubwo urugero rw'uko ibyo byuka bishobora guhumanya rutaramenyekana, inzego z'ubutegetsi zahungishije abaturage bagera ku 140. Abandi baturage bihambo bategetswe kuguma imuhira, ariko bakadadira inzugi n'amadirishya. Umuriro wadutse aho mu mujyi wa Rothenburgsort mu masaha ya kare muri iki cyumweru urakomeza kugera amasaha ya nimugoroba, nubwo hari abashinzwe kuwuzimya batari bake. Ibyari bibitse muri iyo nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro ntibyahise bimenyekana. Ubushinwa bwatangiye umunsi wa kabiri w'imyitozo ya gisirikare bukorera hafi y'ikirwa cya Taiwan kuri iki cyumweru. Muri iyi myitozo harakoreshwa indege z'intambara n'ubwato bw'intambara. Iyi myitozo Ubushinwa bwatangiye ku wa gatandatu izarangira ejo ku wa mbere. Ni imyitozo yagaragaye nk'uburyo Ubushinwa bwashatse kwerekana ko butishimiye kuba perezida wa Taiwan yarakiriwe na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite Kevin McCarthy. Igisirikare cy'Ubushinwa cyatangaje ko iyi myitozo, amarondo n'ibindi bikorwa bya gisirikare gikorera hafi ya Taiwan ari uburyo bwo kwihaniza bushimitse abo bwise abaheza nguni bashyigikiye ubwigenge bwa Taiwan, ubufatanye n'ukwenderanya kw'ingufu ziturutse hanze. Igisirikare cy'Ubushinwa kiravuga ko ibi bikorwa ari ngombwa mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'Ubushinwa n'ubutavogerwa bw'imipaka yabwo. Minisiteri y'ingabo ya Taiwan yatangaje ko ejo ku wa gatandatu ubwato 8 bwa gisirikare n'indege 42 z'igisirikare cy'Ubushinwa byagaragaye hafi y'ikirwa, ndetse zimwe muri izo ndege zarenze umurongo w'urugabano icyo kirwa gihana n'umugabane. Perezida Tsai Ing-wen wa Taiwan yamaganye iyo myitozo, avuga ko Taiwan izakomeza gukora na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bishyigikiye demokarasi muri iki gihe icyo kirwa gikomeje guhangana n'icyo yise gushaka kwiyagura hakoreshejwe igitugu bikomeje kuranga Ubushinwa. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri Y3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turaje mu makuru avugwa mu karere k'Ibiyaga Bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'Ibiyaga Bigari byo muri Afrika turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta ya Kiyisilamu yigambye igitero cyagabwe mu cyaro cyo mu burasirazuba bw'icyo gihugu kigahitana abantu 20 nk'uko byemejwe n'inzego z'ubutegetsi. Leta ya Kiyisilamu yigambye icyo gitero irinyujije ku muyoboro wayo wa Telegram, ikoranabuhanga ryiyambazwa mu itumanaho ryakozwe n'Abarusiya. Ubwo bwicanyi bwabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize mu gace kitwa Musandaba hanze y'umujyi wa Beni ni kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwibasira abasivili. Ubutegetsi burashinja umutwe w'inyeshyamba za Allied Democratic Forces ADF gukora ubwo bwicanyi. Colonel Charles Omeonga, umuyobozi w'ingabo za leta ya Congo kuri teritwari ya Beni, yavuze ko ku wa gatanu babaze abahitanywe n'izo nyeshyamba bagera kuri 20. Nawe impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Kasereka Kasairio wiyemeza ko ibitaro biri hafi aho byakiriye imirambo igera kuri 22. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ahubwo bwicanyi bwabereye Antoine Mwalusha yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bakoresheje imihoro mu rwego rwo kwirinda kumvikanisha urusaku rw'abakururira guhangana n'igisirikare. Icyo gitero cyagabwe muri imwe mu ntara zazahajwe n'imvururu, aho mu mwaka ushize leta ya Kongo yashyize abategetsi b'abasirikare bagasimbura abasivili mu rwego rwo kugerageza guhoshiza imvururu. Mu cyumweru gishize ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo zamaganye ubundi bwicanyi bwakozwe n'inyeshyamba za ADF mu ntara ya Ituri, zivuga ko abantu 30 baguye muri ubwo bwicanyi. I Kigali mu Rwanda ku mugoroba uwa gatanu w'icyumweru dushoje habaye ubwicanyi, aho umugabo yatemaguye mugenzi we akicwa arashwe n'inzego z'umutekano. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo ibi byabereyemo burasaba abaturage gushyira imbere imibanire myiza birinda icyo ari cyo cyose cyabashora mu ngengabitekerezo ya Jenoside. Eric Bagirubusa nibyo atubwira.
Mu marira ishavu n'agahinda, ibyiyumviro bidashira, abandi bifashe mapfubyi, nibyo bigaragara mu bavandimwe b'umuryango wa nyakwigendera Sylvestre Manizabayo wo mu kagari ka Kabariza mu murenge wa Rutunga igasaba mu cyaro cy'umujyi wa Kigali. Amakuru aravuga ko uwitwa Eric Ntibiringirwa yarayatemaguye Sylvestre Manizabayo bapfuye ibijumba. Ntibiringirwa yabanje gushaka kwica umugore wa Manizabayo Francine Nyirabahazi aramuhusha mute mu rutoki. Tuvugana umugore wa nyakwigendera yarafite ibipfuko byo kwa muganga. Inkuru y'urupfu rw'umugabo we yayibariwe kuko yahise yirukanka ahunga yanga ko bamutema.
Kiyimba kimwe ko kukushyira hariya ngo n'ikiyimba gishyira hariya n'umutwe arawufata ngo arawuca cacaca. Arangije ngo agushyiraho yari yicaye ngo mu gihuru ntabwo nabimenye ntabwo nageze.
Bwana Viateri Rutagengwa aba mu nama njyanama y'akagari ka Kabariza yemeza ko ari mu bageze bwa mbere ku murambo wa Manizabayo yadutekereje uko yabusanze.
Nge n'ushinzwe umutekano rero twamugezeho turareba koko dusanga bigaragara yuko yamanutse mutema umugenda wose, kuko akaboko yari yagatemye hafi yo kugaca mu mutwe hari imihoro igera muri 6 yawutandukanyije n'igihimba, hanyuma umutwe uri hepfo gatoya kugishyitse.
Akimara kumutemagura nk'uko ababibabonye babyemeza, Ntibiringirwa yahise ajya kwikingira niwe mu nzu. Mu kumusohora hifashishijwe inzego z'umutekano birangira nawe yishwe arashwe n'abasirikare. Ubuyobozi bwa Rutunga bukemeza ko yashatse kubarwanya. Kuri Rutagengwa agasanga ibyakozwe bifite ishingiro.
Ariko noneho inzego z'umutekano ibyo zakoze byari bifite ishingiro, kuko n'abaturage bari bahari wabonaga basa naho barakaye. Ku buryo baravugaga bati inzego z'umutekano nizihave twebwe tumwikuriremo. Kumwikuriramo rero birumvikana yuko hari kuba indi skandali irenzeho kandi inzego z'umutekano zihari.
Mu nama yabereye ku biro by'umudugudu wa Nyamise kuri uyu wa gatandatu, Bwana Francois Yamuremye uyobora umurenge wa Rutunga yasabye abaturage kwimika urukundo n'imibanire myiza aho kumva ko bahora mu bidafite umumaro.
Babonye ko kwica nta kintu kigira gite kirimo. Rero mushaka inama twabagira ni uguhinduka mu mitima yanyu, inzangano mukazivamo, mukabana n'abantu amahoro, sibyo?
Ngira ngo mu bantu dufite aha ngaha inosa
Hano ni tufitema wanu baaji ya wanyu dhimitu ungo mjechari nusite kuna batuti. Batishwe, mwini nyamise murabafiti. Ufose, tuzajara kumana ubi unjegute, uzeko wanyu dhimitu ungo. Ukajiribu mbabazi nufungu kwa fungu kukazuki ibera hanga ha. Hanyume mitu ungo, nana mamilio ni wakuichu za. Awa nubu mbamuza awa nabutitabishu.
Bwana Yamuremye yanasabye abaturage ategeka kwirinda icyari cyo cyose cyabaganisha mu ngengabitekerezo ya genocide muri bihe u Rwanda n'isi yose bibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi. Ibibazo by'amakimbirane ku baturanyi bikunze kumvikana hirya no hino mu Rwanda, ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe, gusa nabwo bukanenga uburangare mu kudakurikirana amakuru buhabwa. Bwana Muswahili nimo twarasiba mu mudugudu wa Nyabise ebwiraga ubuyobozi bw'umurenge.
Ariko icyo tugomba gukora buri gihe buri munsi ni mudufashe murushaho kutwegera, kuko mugenzi wanjye yabivuze, umaze igihe musa n'abatwibagirwa kandi amakuru muyafite muri raporo.
Biragoye kwemeza niba ibyabaye byaba bihura n'amateka mabi yaranze u Rwanda mu 1994 bitewe n'igihe byabereye, ariko inzego z'umutekano zirimo igisirikare na polisi zatanze ibiganiro bihumuriza abaturage zagarutse ku mateka y'umuhoro mu mwaka w'1994 wicishijwe abatutsi, ari nawo wakoreshejwe mu gutemaguranya kwigendera. Uteza amatwi harabumvikanaga bemeza ko uwatemaguwe yaturukaga mu bwoko bw'abahigwaga, uwamutemye nawe bakavuga ko se umubyara yafungiweho ibyaha bya genocide. Umwe mu barokotse genocide avuga ko habayeho icyo yise gushinyagurira umurambo. Yacitswe mu magambo ye avuga ko abawushinyaguriye bagombye kurekeraho kuko ibyo bakoze bihagije. Ni imvugo yahise asabira imbabazi mu ruhame. Kugeza duteguriye inkuru, imirambo yombi yari iri mu buruhukiro bw'ibitaro bwa Kacyiru. Ariko ku ruhande rw'uwishwe temaguwe bakavuga ko bibagoye kuzabona uko bashyingura uwabo kubera mikoro make, nk'uko Madamu Clementine Dusengimana mushiki wa nyakwigendera yabwiye Ijwi rya Amerika.
Nahoze nibaza ko ubuyobozi nta kintu bumuvuzeho ubundi turamushyingura gute. Nanjye ndazerera simfite naho mpagarara ngo ndere abo bana. Ubwo rero urumva ko ari ikibazo gikomeye nyine muri iyi minsi, kandi nta bundi bufasha bajya baduha nka leta.
Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tujye mu Burundi aho kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'igihugu yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami. Ayo mashami arimo igiterambere, amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho. Ni mu gihe iyi kaminuza imaze imyaka 6 gusa ishinzwe. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo, turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ibyo ni bisata byigisha ibijanye n'iterambere rusangi, imibano, amategeko n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose, ni kuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma. Ibyo bisata ni bijanye no gutunganya ubutunzi. Ibitera bifudika si uko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa. Uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa. Guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo yoba biterwa n'agakuku. Ishimwe Mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye.
Nk'ama génie civil hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki? Arabati sinshoboye. Ibiharuro byo bari byinshi, ibyo twita imboroko zo bari nyinshi, gacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona ati ki ntacho nojamwo ku mpamvu habyo shoboye.
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
Ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubujera ry'amahera, hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo. Mugabo kandi sinkibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu, ubwacu twebwe ubwacu, baratwigisha no kwiteza imbere. No kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo uri kurakora byose uca usanga bigiye nabi, ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza, nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera.
Imana ishimwe Estera nawe yiga mu gisata nk'ico. Ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze.
Jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze, mbonanye nariho no kuguma mbandanyiriza kuguma ndavyiga, ndabibamwo ndabikunda uko nyene casanga no kuguma nkurikirana ico gisata.
Nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshuri baba bake mu mwaka wa mbere. Iyo badakwiga itegere gisabwa ca 30 iryo shure ntiriba rigitangura. Abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza, bisigurwa na ishimwe mediatrice
nk'akarorero hari ukuntu mashaka kuza kuyandikisha kuko aba yagishe n'ico gisata ariko amaze kuyandikisha gacusanga uko imisi igendera hera abandi baronse kandi no naho urahaje ko hameze twigishwa n'abavuye ibujumbura deriyo bamaze kuba bake bacha baraba ikintu babashira mu bindi bisata mugaba tari kumvuzi bavuye
patiriyaga mukama mameri yega mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'incuti canke umugenzi yize agatera imbere nabo bizotuma aba nkabo
zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe canke abandi bantu b'incuti canke babagenzi bacize ahandi naho gasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga bamurangise kwiga cyane yafashe umugambi wo kwiga mbwa nafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki niki niki akava kwinjira habonye abandi bari cha gatatu gituma abantu binja muri izo bisata kumbure bimwe bisukurota umuntu agira ati noja muri kirya gisata nzo umuntu ahambaye nzo kwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafari yo kwinjira muri izo bisata
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye gisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye gisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe
oya oya suko ntuwo giharuruko kuko amafaranga naye igihugu Frank ntushobora kuyiba ngo reko nizike ngo reka nzoshe nja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo umukontabre niwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo
Patrick yagamuka mama mère ati ico kumenya nuko amahigwe y'umuntu ataba yuwundi
amahigwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisatagira akabona ko ashitse akagira umwete mu ishuri akagira umwete igihe asohoye iryo shure gukoresha bwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako izo rero bisanogira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo mupatira ari kariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere hubaye ati hari ibisata ugaruka gwo kwitayeho na cane cane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyo yashimye muri cyo gisata
icambere nuko mbona ko ari gisata ivyo umuntu yiga yubumenye umuntu aronkayo buramwugurura ukamuhize iyumviro zingene yoja kubaho ahabaye ningene yo kwiteza imbere ica kabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingene yogenda agateza imbere abandi ahabaye akabahize iyumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari hamwe na hamwe mu mashira hamwe koko ishobore kujimbere kandi ishobore kubashikana ku kintu ica gatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta uko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashira hamwe
Patiri ya gamuka mama me hatito gisata ni charigi kuye kubura abaciga mwo kuko ni kirumara mu gihugu.
Kubwizo rero ni charigi kuye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo nshi charigi kuye kuranka abanyeshuri benshi kirango turonke abantu benshi bincabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugirango aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere tushike ku iterambere turonke ubuzima turengene twibeshaho hanyuma dushobe no angana kazi kumbure aho tubaye muri bene wacu nabujyana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi bakazi canke mbere n'abakazi kaheze nshobora kurondera gushasha ngo twita abashomeri batera bagwirirana
inakari Leo Deta yahejeje muri cyo gisata ati mu Burundi cyo gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu
cyo gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata kiza cyane kuko tutavyirengagije umuntu azokenera iterambere kuva vuta kugeza yitavye imana nuko nk'igihugu cy'u Burundi uno munsi turiko turonka abantu benshi baba muri kino gihugu byari bikwiye rero yuko ababana bahetje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi.
Patri yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko nico gisata cohurumbirwa nk'ibindi kubwiwe ntaterambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari bibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi hari n'ayandi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara. Inakarire Odeta aremeza ko hari urwaruka ruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe
rero bipfuza kuja kujera mahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga giza bari kurirondera babanje guca hasi nico gitumona uno musa ama banke menshi usanga yibwe ama opitu gasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise bafise karanga mutima kugomba gutunga ihuti hute.
Uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye
biramba badakumva baje kwiga kugera mahera aho bakwize kugera abantu kuge dushobora gutunganya neza iyisi Imana yaduhaye iyisi tuyitunganye neza kuburyo nkuko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose uronka icushira icufungura umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri nosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ivyo twagize akaboneka.
Nta karuta Imana Sirive yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mu bashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza.
Ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Icyo ni kibazo gikomeye cyane umuntu yibaza yuko igihugu cyari gikwiye kuraba ingene ibyo bisata bitohebwa burundu kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya igisata cyose ucize ushobora gusanga wagiteyemwe imbere.
Uwo mwigisha wa kaminuza abona ku rupapuro rw'umutsindo atari go rukuru igihambaye nico ukoresha ubumenyi warose muri kaminuza
nuko abantu bo kwikura umutwe yuko diplome gurupa progumutsindo ariko vuza ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura akarondera ingene ubuzima bwiza ahava kabushikako ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza
kugira ibyo bisata bikundwe. Rero ntakaruta Imana Sirive abona ko abigisha guhera mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshure mu Burundi gushika mu mwaka w'2022 harugwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshure niwe yitorera igisata yigamwo ayagera kuri 38 yose nayabigenga murayo indwi ari mu gihugu hagati nayo kaminuza za leta ni zitatu kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abatoye ikibazo ca leta mu bisata bitandukanye byazo bisunga cane cane amanota umunyeshure yarose n'igisata yize mu mashure yisumbuye ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganyirizwa nk'uko baba babyifuje.
Bukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Allô? Oui. Eh gona byumvise. Eh. Cha, nukurije nkubuno ndabigenza gute? Eh? Mfasha cha, mfasha burahambera undabira umwana. Ni umunyene ndagarutse ubunyene. Nukuri sinteba. Eh urakoze cyane imari kumpezagirira. Hagara rasho.
Gakene.
Shoferi hagara dusubira inyuma.
Ndabyanze noneho.
Eh?
Niko mata. Iyi kwari taxi ni modoka yawe bwite ukoresha ibyo ushatse. shofara kushukarata mwagarari.
Madame kuna kwa shida gari.
Kona kwa.
Ndegere tuwa kutaha muhirubu njena harikinu kibayi.
Waliku zika hunda vita we madame. Nibu shaka kusubira yu oke. Okay. Nziranu muhanda rose na kubiritu.
Ariku mane.
Ariku nje muna banza mwenye sa hunjeta.
Mbeba ashamu.
Aya.
Ndababgire guzi. Umubanyi ni wampamagaye ambiye yuko umukozi yanderera umwana bamuhamagaye byihuta ku telefone ngo mama waragwaye ngo naje kumugwaza munaciye ansigira umwana muhira wenyene
ariko sibyo biratureba mada
ntiwumva ko umwana wanje ashobora kugira ingora ivyo mushikira wewe wovuga gute ntari muhugira wewe
yo wewe ndafite pasa ku garage hapa ni kashimama hapa tu ariko pasa kushimama tuza kufanya
mbaya yego shasho
kufashije mada akataje kaje karabwira ko umukozi wawe rwose ari umunyabugo pe
natamanisha nini
undi muntu wahibiki nyuma nk'icyo ngice cy'urwaya atari umunyabugo nindi koko umuntu cunzo dahari nzu yaba kaba yahejeje dakana kwibira umwana urumva ni bande ba
uyu mugabo ameze gute ufiki na banyabugo
umva madam woyi ko sa ryambe wakoze nugu umuntu umunyabugo akazi niba utaru nabaza abanyabugo ubwo ngo ararikweretse nyine
gwa mugabo jewe ntacu gupfa n'abanyabugo
none
kandi noneho mu gutanga kazi Jesse ndaba ngo yava cyangwa yaturuka je ndabije ashoboye
umva nko nagira inama itarakana bada nguzi ngere nari mwongera kugira umuntu umunyabugo ikiza hamba kaje kuko iyo ayo mutezo ukagira uwa kazi cha isha dore bari cyutse umurizo ni wa muntu uza akakwiba ni wa muntu uza akakuroga umva nijo ryaza rika kwitura ku mutwe
ushatse kuvuga yuko wewe nta kintu nakimushobora gukorana n'abanyabugo
sinshobora kugira ikintu mvugana na ziravungo habe nari mwambuze bakanje ite kanjewe muri cyo nshoboye cyose nkabagendera kure ntubona nka kuri umuntu abafite umuturanye akaba yajya kuraho umva nkubwire nge niyo naba ngiye gupfa nseka nja kuka kanyi sinshobora kwitabaza umunyabugo baragatsimbe Ese shofe ko hagati bimo damu sagiye kuvamo ariko no mundi adukeza kana afemo nyarusa mada
Messi nashimamisha gari kwa heshima zenu wenje utoke juu taxi inatwaliwa na mtoto wa Bugo
ngoji
njoo niko nasema sema utoke wana kama tengene taxi baba
shofe muri mvura koko se
Kamata njo jendeye, mista koblije uvayaje mutaksi yangu. Sari ya kukukua ya kukua mamikoshi na balena kia kuangukia aseme ni mika. Hata tunjo jendo toki.
Aungi kinundiko ndivaz, none, yarahu mirije. Guta tabo nye kwa yinjie muli taksi ya wanyabu.
Bandu, mimi na ishiu.
Hariko mana ya. Ninge narikarishi, maigira mure mure.
Kusanyi na senzu kwa nabasoba anurira. Hariko mubi shate mwamba barira pe.
Kumbe ubu rero uri kuragerageza kwisigura zani usiguri bidasigurika kumbe uraburiwe ugwa mufitiye abanyamahanga gwara kuzivya matwa nta nimukigira kubana ubu abanyabugo no kuvuga yuko wabafashe nk'amabuye cyangwa nabana
oya rwose
barira none
yo mata rwose mbabara unanyire kwibaza icyo n'icyo niyo biwe nange ndumva nakabije pe Shofe, none rero.
Ah, usine guse.
Nyene, icyo nakubwiraga cyane umudamu. Mbabara rwose munyarukane ajye kureba ko kukana nta kibazo kagize. Akira ahubwo nishyura itikeye. Mbabara yuko kabanyabugo narimbaje uko batari. Sibyo. Kandi mugira umuhanda mwiza. Reka ngende muri no mvura wende ngende nyagira ariko naco ni igihano nihanye.
Bye.
Cyari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Chote mukomeje gutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba na hatu yasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika Yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu
yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo